Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe na kaze nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Mabre Kavunja Poli. Iki kiganiro tugihere mu rusenda. Ishirahamwe AFPDR rijejwe guharanira amahoro n'iterambere ry'umukenyezi ryasubiye gutanguza kuyo wa mbere igikorwa cyo gupima no kuvura amaso ku bantu bo mu karere k'ubuvuzi ka Nondo. Inkuru irambuye na Marie Charlene Ninazwe.
Icyo gikorwa cyo gupima no kuronsa imiti abarwaye indwara z'uruhumyi byatanguriye ku ivuriro ritoya rya Rusenda. Nkuko twabimenyeshejwe na muganga w'izo ndwara z'uruhumyi mu ishyirahamwe ry'abakenyezi mu iterambere ry'imiryango AFPDR Silvano Uzagabe Martino, igikorwa cyo gupima no kuvura abarwaye indwara z'uruhumyi cyo muri uku kwezi kwa gatanu kizomara iminsi itanu. Kuva kuri uyu wa mbere gushika ku munsi wa kabiri bakazaba bari ku ivuriro ritoya rya Rusenda, nayo ku munsi wa gatatu bakabazaba bari ku ivuriro ryo mu nkambi ya Rusenda, nayo ku munsi wa kane n'uwa gatanu iminsi ibiri ya nyuma bakabazaba bari ku bitaro bikuru by'iyungururizo bya Nundu. Icyo gikorwa kirangurwa ku buntu n'ishyirahamwe ry'abakenyezi mu iterambere ry'imiryango AFPDR ibifashijwemo mu buryo bw'amafaranga n'ishyirahamwe ry'abadagi Actions Medewor mu Cyongereza. Muri uyu mugambi abagwayi benshi bakaba bamaze kuronka imiti mbere n'amatarubindi inyuma yaho ibipimo byemereje ko bagwaye indwara z'uruhumyi mu mezi abiri aheze, harimo n'impunzi z'abarundi mu nkambi y'impunzi yo mu Rusenda. Maria Caroni Ninahazwe kubwa ikiganiro yaga.
Tugume mu Rusenda. Ishyirahamwe PAMER rijejwe imfungwa kwa komunzi ryaratanguje ejo hahise isubirizwa ry'ubukarata bwo gusumira ko ibiribwa komunzi zabutaye hamwe no komunzi zaburonkejwe ubwa mbere ariko butigeze busoma. Umve bamwe muri bo uko babyakiriye kuri mikro ya Pascal Ndayishimiye.
Neza cyane, kunezererwa neza cyane kuba yatwokumva yuko hoba harimo ayo mahera dukeneye. Twari twatesetse cyane, twahangayitse, misese twamadutunda ngaha tubura.
Tuje Uvira, amavuriro mato mato 21 yo mu izone y'ubuvuzi ya Uvira yararumyejwe ibikoresho by'ubuvuzi byo gukinga inda zikoroka ku bakenyezi hamwe no gukinga imfu ku bana. Iyo ngabire bayironkejwe n'ishyirahamwe SOS Feke Idonido na Erirambert mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Ku bwako karyo abakirizi barakarehije ubwenge ku bijyanye n'ubuhinga bwo gukinga imfu z'abakenyezi mu gihe bariko baribaruka. Aho ni mu nyigisho bahawe zamaze iminsi ibiri. Kubwa muganga rongo ya karere k'ubuvuzi ka Uvira avuga ko azoba gukurikirana amavuriro 21 agize akarere ka Uvira mu ntumbero yo kuraba ko ibyo bakuye muri izo nyigisho byagize akamaro. Muganga Panzu Nimi yemeza ko nibashyira mu ngiro ibyo bize byose, urugero rw'abahitanwa no kwibaruka ruri ku bice 5% mu ntango z'umwaka ruzogabanuka bimwe biboneka. Abo bakirizi bapfa ku mavuriro 21 agize akarere k'ubuvuzi ka Uvira bari yemeje inyuma y'izo nyigisho kuzokoresha ubuhinga bwose bize kuva bagishika ku mavuriro yabo bwite no kugwanya impfu ziboneka mu kwibaruka.
Baraka, mu kiringo kitarenze indwi zitatu haramaze kwibonekeza impfu zitanu zivuye ku kaboregwa imisisi mu karere ka Fizi. Urupfu ruherutse nubwo umukenyezi w'imyaka 32 yatowe ikiziga iruhande y'uruzi Kimbi. Inkuru irambuye na Mutara Mateso mu ijwi rya Yvette Munezero.
Nyakwigendera yashyize ku isi abana bane, umwe muri bo akaba yari afise umwaka n'igice. Kubw'ishyirahamwe atahogegamiye ry'imisisi, iyo ngorane yiyongereye ku yindi y'abakobwa babiri banyurujwe hanyuma bagatogwa bapfuye inyuma y'iminsi ibiri banyurujwe muri iyo nzu nyine. Umushinga nawe Uronja Willy arahamagarira abanyagihugu guhora barikanuye ndetse no gutuma ku rutoke ku bantu bazoba bakwikekwa hamwe n'inzego z'umutekano ko zokongera umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo. Komanda w'imisisi avugana na mugenzi wacu yemeje iyo nkuru. Abedi Maheshe yavuze ihagarikwa ry'abantu bane bagirizwa aho kabi n'ibiro vyiwe ku mvo z'amatohoza kandi barindiriye iyunguruzwa ryabo berekeza Fizi. Kubwo umukuru w'ikirindiro ku isaha 6 ugukorana neza hagati y'abanyagihugu n'inzego z'umutekano vyarafashije mu ihagarikwa ry'abantu bamwe bavugwa muri ivyo bintu.
Ninaha dushye turangiriza iki kiganiro mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, Jack Aura yaragihagarariye, ni jewe Mabre Kavunja Pole na kibashikirije. Giraho muba, mwubahwe.